ryimwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abasangwa butaka batuye mu Rwanda barasaba leta kubemerera bakizihiza umunsi mpuzamahanga w'uburenganzira bwabo nk'uko bigenda ahandi ku isi.
Hari kandi nyinshi zo kubahohotera no mu rwego rw'amategeko. Abagiye bamburwa ubutaka, abagiye bakubitwa no bakicwa, ntabwo babona ubutabera.
Ildefonse ni umugabo umuyobozi w'ishyirahamwe ryita ku mibereho y'abamateka avuga ko basigajwe inyuma. Igisirikare cy'u Rwanda gifatanyije n'icya Mozambique byemeza ko byigaruriye umujyi wa Mosimbo da Praia.
Ni umujyi ukomeye, inagondwa zari zarafashe, zarawise iwabo, ari naho batangiraga ibikorwa byose by'intambara.
Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Colonel Ronald Bivanga. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Uganda yatangaje ko umunya-Uganda Fred Lumbuye wari utuye muri Turikiya yatawe muri yombi bisabwe na leta ya Uganda. Fred Lumbuye ni impirimbanyi yashyiraga mu majwi leta ya Perezida Museveni ikoresheje imbuga nkoranyambaga. Ayo makuru kimwe n'andi yavugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana. Aloyiz, wiriweho?
Mwiriwe Veniste. Turahera ku mugabane wa Afrika. Ku mugabane wa Afrika, leta za Somalia na Kenya zarumvikanye kugarukana imigenderanire ya kidiplomasia yatosekaye inyuma y'umubonano wahuje abategetsi b'ibyo bihugu bibiri wabaye jo ku munsi w'Imana. Intumwa za Kenya zirongowe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu Rachel Omamo zaragiranye ibiganiro n'umushikiranganji wa mbere wa Somalia Mohamed Hussein Roble. Amakuru ava mu biro by'umushikiranganji wa mbere muri Somalia avuga ko ibyo bihugu bibanyi bimaze amezi atari make birabana ribi mu migenderanire, byaremeranije kunagura imigenderanire cyane cyane mu gisata cya kidiplomasiya, ubudandaji n'umutekano. Aya makuru avuga kandi ko perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yaciye atumira umushikiranganji wa mbere wa Somalia kuzogendera Kenya. Mu gihe muri Afrika, Kenya na Somalia biriko biragerageza kunagura imigenderanire, Amerika n'Uburusiya vyo bibandanya vyitana ba mwana. Ambasaderi w'Uburusiya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anatoli Antonov yavuze ko Amerika yasavye abadiplomati 24 b'Uburusiya kuzova mu gihugu igihe visa zabo zo kuba muri Amerika zizoba zarangije ikiringo cyazo mu kwezi kw'icyenda. Uburusiya bubivuze inyuma yaho ambasade ya Amerika i Moscow isabiwe kwirukana mu kazi abarusiya barenga 180 bakorera ambasade ya Amerika. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'andi makungu Ned Price yavuze ko ingingo yabo iri mu ngendo isanzwe muri ubwo bushikiranganji yo kuronsa abadiplomate visa nshasha nk'uko bisanzwe bikogwa uko imyaka itatu iheze. Ariko abategetsi b'Uburusiya bavuga ko Amerika atakindi igamije atari ukwirukana abadiplomate babo muri Amerika. Ikicuka kibi mu migenderanire hagati y'ibi bihugu bibiri cyatanguye kuva ku butegetsi bw'uwahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makungu kandi, amakungu abandanya ahangayikishwa n'intambara z'urutavana ko zibandanya kubica bigacika muri Afghanistan. Imibonano y'intumwa va makungu irategekanijwe muri indwi itanguye muri Katare, aho amakungu ariko araremera impande zegwa n'intambara muri Afghanistan gusubira ku meza y'ibiganiro kugira bashike ku masezerano yo gusangira ubutegetsi igihugu kitarinze kumanyukamwo ibice. Utu twigoro twa diplomasiya turiko dukogwa mu gihe abatalibani bariko baragura uturere ku rubuga rw'intambara, naho indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya zifasha inteko za leta ya Afghanistan. Intumwa idasanzwe ya Amerika kuri Afghanistan Zalmay Khalilzad hamwe na bagenzi biwe b'Uburusiya, Ubushinwa na Pakistani bategekanya kuzobananira i Doha ku mugwa mukuru wa Katare ku munsi wa gatatu. Mu nama yabahuje mu kwezi kwa kane uyu mwaka, intumwa mvamakungu zavuze ko zidashigikiye ubutegetsi buciye ku nguvu za gisirikare muri Afghanistan. Ahandi havugwa umutekano muke ni muri Nigeria, aho abagabo bitwaje inkoho banyuruje umwenegihugu w'Umuswise inyuma yo kurasa imodokari y'abapolisi bari bamuherekeje kandi bamucungireye umutekano hari muri leta ya Ogun mu bumanuko bushira uburengero nk'uko igipolisi cyabitangaje ejo ku munsi w'Imana. Umwenegihugu w'Umuswise hamwe n'uwundi bari kumwe batwaye ku munsi wa gatandatu bari ku ibarabara rya Ibese Itori, nk'uko umuvugizi w'igipolisi Abimbola Oyeyemi yabibwiye itorokanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Muri Afurika kandi ariko mu gisata cy'amagara y'abantu, Malawi yarakiriye umuce wa mbere w'incanco za COVID-19 z'ihinguriro ry'imiti ry'Abanyamerika Johnson and Johnson. Ni impano yatanzwe na Leta Zunze za Amerika ibicishije mu mugambi wiswe COVAX ugamije kugabanganya ku rugero rumwe incanco za COVID-19 ku isi. Izo ncanco 3,000 zashitse haheze indwi nkeyi, Malawi itangaje ko izotangura gucyandaga benegihugu bayo COVID-19 mu twigoro two kubakingira muri iki gihe abandura biyongera mu gihugu.
Urakoze Aloyizi Bigirimana, namukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kuri itariki isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga uburenganzira bw'abasangwa butaka ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye i New York. Harabera umuhango wo kuzirikana abasangwa butaka 370,000,000 bari mu bihugu 70 ku isi yose. Abo muri iki cyiciro batuye mu Rwanda, abatwa barasaba leta kubemerera ko nabo bashobora kwizihiza umunsi wabo ku mugaragaro nk'uko bigenda handi ku isi. Iri defense niyo mugabo n'umuyobozi w'ishyira hamwe ryita ku mibereho y'abamateka avuga ko basigajwe inyuma.
Uburenganzira bw'abasanga butaka buracyafite imbogamizi kuko ntabwo turabugeraho, nta nubwo turabuhabwa. Abasanga butaka batari bitabwaho ku buryo bw'umwihariko kuko ni umuryango ufite ibibazo ku rwego rw'ubukungu, ku rwego rw'imibereho, ku rwego ndetse no bw'uburenganzira kuko ubu hari ka nyinshi zo kubahohotera no mu rwego rw'amategeko. Abagiye bamburwa ubutaka, abagiye bakubitwa bamwe bakicwa, ntabwo babona ubutabera. Ijambo basanga ubutaka ni Ikinyarwanda. Niba basogokuruza baravuye mu mashyamba, ubundi bakaba ariho ibintu byo kurengera ibidukikije, ingagi zikaba zinyuza amafaranga kuko twebwe dutera n'impungenge kandi rimwe na rimwe bikatubabaza. Ntabwo twanze kubana n'ibidukikije, ubundi twabanye nabyo igihe kinini. Iyo ubona umuntu ajya guproteja ibidukikije akibagirwa emetrime ubuzima bw'umuntu, ubona ari ikibazo. Twebwe bikomeza no kubitera impungenge, ahubwo bikomeje gusaba leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yakoze byinshi bishoboka. Ntabwo twumva ko iki kibazo cy'abatwa cy'abasanga butaka leta mu bushobozi bwayo kuko yakoze ibindi byari bikomeye n'igihe cyo gukora kuri iki kibazo cy'abafata abasanga butaka bo mu Rwanda ibyemere.
Iri defense ni umugabo w'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abasangwa butaka mu Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda gifatanije n'icya Mozambique byemeza ko byigaruriye umujyi wa Mocimbo da Praia, wari icyicaro gikuru cy'abarwanyi bivugwa ko bakorana n'intagondwa zigendera ku matwara ya Kisilamu. Avugana na mugenzi wacu Diane Ninahazwe, umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Colonel Ronald Rwivanga, asobanura ibigiye gukurikira n'icyo kwigarurira uyu mujyi bisobanura ku gandi ingabo z'u Rwanda zirimo muri Mozambique.
Ni umujyi ukomeye cyane, ufashe runini ku nyeshyamba ku buryo bawutakaje uyu munsi bakaba nta handi hantu basigaje. Imijyi twari twaravuze yose barayitakaje, bari basigaje uyu mujyi. Uyu mujyi rero niwo wa nyuma mu mijyi bari bafite. ugorero turasana aho giye gutangira operation twise security operation no kuvuga ngo ni operation yo gukora umutekano mu bice byose tumaze iminsi dukoreramo operations kiri bukurikireho no gukomeza dukoreza operations zo nk'uko nabivuze.
Muretse uyu iki gisagara muvuze ko mwaraye mubohoje ibindi mwabohoje bingana gute kuva mu kija muri Mozambique ku kwezi kuraheze?
Mwabohoje imigi iri muri mu karere ka Parma twahera kuri Afungi ahari basi yakorerwagamo Abafaransa bo muri Total, tugakomeza tumanuka hepfo dufata imigi na Zambia kugeza nyine muri uwo mujyi wa Masimbao de Praia. Ahagana hepfo district ya Masimbao de Praia hari umujyi wa Mueda aho twahereye turamanuka tujya ahitwa Wate, tuva Wate tujya ahitwa Mumu, tuva Mumu tujya ahitwa Mutotwe, twahafashe ejo bundi dufata ahitwa Manira. Icyo gikundi kirongera nanone gihura n'igikundi cyavaga ruguru muri Axis ya Parma, bahurira mu mujyi barawufata. Uwo mujyi rero ni umujyi ukomeye, inagondwa zari zarafashe zarawise uwabo, ari naho batangiraga ibikorwa byose by'intambara. Uwo wawutakaje rero ubwo baraza kuba bameze nk'inyeshyamba nyine badafite aho bajya aho bakorera nta birindiro bazaba bafite.
Mbega iyo muvuga intagondwa muhanganye n'abandi n'aba Al-Shabaab nibande muhanganye neza na neza?
Bita Al-Shabaab ariko bakaba bafite connection na yitwa ISIL, ariko urebye izina ryabo yitwa Al-Shabaab ni igikundi nyine cyo muri Mozambique, ariko gifatanyije n'ibyo n'izo ntagondwa zohana.
Ego mukanya mari muriciye ku masonga muri make muvuga yuko ubuko uyo muji bafatanye ikirindiro cabo mu wigaruriye mwa ubuhoje igica gikurikira ari ukugarukana amahoro, no kuvuga ko ingabo zose z'u Rwanda uko zagiye muri Mozambique zigumayo canke ari habaca batahuka ko ikivi cabatwaye igisa nk'igikupije.
Yemeje gukora ibintu byinshi harimo gukora izo operation zirangiye, ariko twiyemeje ko tuzubaka neza tuzafatanya n'ingabo za Mozambique kubaka inzego zabo. So hari akazi karacyariho. So ubwo rero nibwo turangije ifazi turi buhite tujya muri ifazi yo gufatanya nabo kubungabunga umutekano no kubaka inzego z'igisirikare kugira ngo zishobore guhangana neza n'ikibazo kiramutse cyongeye kuba.
Ni igikorwa mwibaza yuko kizomara igihe kingana gute ico gikorwa ca kabiri mutandukiye?
Biragoye kugira ngo dutese igihe turi bumare turi muri icyo gikorwa, ariko turaza kureba uko ibintu bigenda ngira ngo babonye ko ijyambere ryamaze hafi ukwezi kumwe, ubwo n'ibindi tuzagera tureba uko ubushobozi bugenda bwiyongera.
Hanyuma abasirikare u Rwanda rwatwaye muri Mozambique kuva mu kija gufatikanya n'umuryango wa SADC n'ibindi bihugu bitandukanye bigize uwo muryango ko ari 16 ku Rwanda, ku ruhande rwanyu baracakwiye abasirikare, hari abamaze kuhasiga ubuzima hariya muri Mozambique?
Abamaze kuhasiga ubuzima nta n'umwe ndumva, ariko hari abari mu bitaro barashwe, ariko ibyo bibaho mu ntambara. Ariko sindakurikirana neza ngo menye niba hari ufite ibibazo bikomeye byatuma wenda hasiga n'ubuzima, ariko ibyo turaza kubona raporo.
Abo muvuga bari mu bitaro bangana gute?
Nta umubare ntago nkuzi, ariko ndacyakurikirana ngo nitubona umubare buriya tuzanyabwira.
Ku ruhande rw'intagondwa izo mwashoboye gutuza zozo murazi ibitigiri byabo abahasize ubuzima bo hari abo munsi?
Intagondwa ni nyinshi zahasize ubuzima, ariko nanone tugiye gupreciza twababwira abo twiboneye n'amaso yacu. Twatangaje 14 ejo bundi tutangaza abandi 30, hari n'igihe twatangaje 70, ariko ikigaragara ni uko ari benshi kuruta aho ngaho. Aho twahereye mu mijyi yose ntabwo twaba baratakaje bariya bose, kuko kugira ngo wake umuntu umujyi haba hari imirwano ikaze cyane.
Ronald Guivanga muvugira igisirikare cy'u Rwanda RDF mu mpfunyapfunyo, tubashimire kuri kano kanya muha ijwi ry'Amerika.
Murakoze.
igisirikare cya Republika Demokarasi ya Kongo kiratangaza ko kisha abarwanyi batandatu mu mutwe wa Mai Mai buhirwa wari umaze igihe kirekire uteza umutekano muke mu kibaya cya Rusizi muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo.
Mu itangazo igisirikare cya Kongo gikorera muri secteur opérationnel Sokola D cyashize hanze ku gice cy'umunsi cyo kuri kino cy'umweru kivuga yuko cyarakisha abarwanyi batandatu ba Mai Mai buhirwa bakoreraga hitwa Rudaga, Ruhoko na Kanga ho muri lokalite ya Rubirizi iri mu kibaya cya Rusizi. Muri itangazo ry'ingabo za Kongo ijwi rya Amerika rifitiye kopi rigaragaza kandi ko aba bagwanyi ba Mai Mai barasiwe mu bitero bagabweho na regime ya FARDC mu 1334 ikorera mu Ruvunge, aho bagwanyi batandatu bahasize ubuzima ndetse n'ibikoresho birimo imbunda imwe ya SMG ndetse n'indi ya RPG hamwe n'amasasu n'amabomba. Gusa igisirikare cya Kongo kivuga yuko nta musirikare cyafushije cyangwa se ngo gikomerekeshe muri iyo migwano. Umwami gakondo w'ikibaya cya Rusizi nije imbere Richard avuga yuko kuba FARDC yishaka abagwanyi ba Mai Mai buhirwa ari inkuru nziza kuri bo kuko bari babujije amahoro abatuye ikibaya cya Rusizi ndetse n'abagenzi bakoresha ibarabara rikuru ry'igihugu ryavaga Bukavu rigana Uvira.
Twaraga abantu mu ishyamba kugira ngo bamuha amafaranga ama abo bantu babone kugaruka. Hari abagarutse, hari abo yishe, donc bitewe nyine n'ukuntu amafaranga yobangana. Niba muha make arica akayaje, niba muha menshi akagarura umuntu ariko amaze gukubitwa cyane. Umva ibingibi bita mu Gifaransa ngo coupure de route. Nibyo nabyo yakundaga gukora, guhagarika amamodoka ava Uvira akajya Ibukavu vice versa, akanyagamwa abantu ibyabo amafaranga n'ibindi bintu bya valeur agahita asubira mu gihugu.
Bernard Kadogotondo ni perezida wa Societe Civile mu kibaya cya Rusizi nawe yemeza yuko kuba FARDC yishe abagwanyi ba Mai Mai buhirwa ariyo gushimigwa kuko amakosa abo bagwanyi bakora yo kwica abantu, kubanyaga ibyabo ndetse no kubashimuta atabarika. Bamwe mu batuye ikibaya cya Rusizi bavuga yuko bashobora kubona agahenge k'amahoro nyuma yo FARDC yiciye abo bagwanyi ba Mai Mai buhirwa. Rusumba Zayigwa n'umwe mu baturage batuye ku Bwegera.
Kubera uko abaturage bari babahiyeho kubwoba kubera uriya mu Mai Mai yabatega mu mayira, nta muturage yagendaga yisanzuye, bagendaga bafite ubwoba bwinshi. Ikindi aho baragira abaturage ntabwo bari bakiharagira, aho bahinga ntibahahinga kuvuga ngo baje guhinga nuko bagenda ari groupe, kandi urumva ntako bizashoboka buri munsi cyangwa bakabona abantu babaherekeza nk'abasirikare bakabatwara bakageza mu mirima bagahinga, hanyuma urumva akazi kabo ntibagakora neza nk'uko bikwiriye. Muri icyo gihe rero ndibaza kuba iriya groupe arme iri hariya babaye bayenetradire ikarangira, abaturage bazidegenza bazakora imirimo yabo neza.
Igisirikare cya Congo kigabye ibitero kuri aba barwanyi bo Mai Mai nyuma yaho umuyobozi w'akarere ka gatatu k'igisirikare atangarije yuko bagiye gutangiza urugamba ku mitwe yitwaje ibigwanisho iri mu turere twa Fizi, Uvira na Mwenga nidashira ibigwanisho hasi. Vedaste Ngabo ku bwaradijwe rya Amerika Uvira mu ntara kivuye
muri Tanzania mu gihe kitarenza amezi atatu. Abarundi barenga batanu bo mu nkambi ya Nduta bamaze kuburirwa irengero. Igipolisi cy'icyo gihugu kivuga ko bategerwa mu nzira n'abagizi banabi bavuye hanze y'inkambi kurangura ibicuruzwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu James Jovin uri mu nkambi ya Nduta.
Abakozi ba nabi hafi iminsi yose bama bateze mu nzira iva mu nkambi ijya muri komine Kibondo aho barankurira ibidandazo. Iyo nzira icamwo abacuruzi bajya kudandaza cyane cyane ibiribwa bifasha impunzi gukabukanya imfungurwa inyuma y'aho amasoko rusange yugawe burundu. Igipolisi muri komine Kibondo ngikunze gushyira amakuru y'ababurirwa irengero cibure abicwa habona, ariko abarenga batatu baraburirwa irengero hafi buri kwezi bazira kujya kurangwa uri bicuruzwa nyuma y'inkambi kibure kujya gushaka ibyo bakabukanya. Benshi muri bo barahakwa kwicwa kubera bemera yuko abo bagizi ba nabi batwara utwabo batarinze gushyiramwo ingufu. Zimwe mu mpunzi zituye mu nkambi ya Nduta mu kiganiro zahaye Ijwi rya Amerika zemeza yuko ibibazo nyamukuru bibangamiye impunzi ari umutekano muke utuma abacuruzi hamwe n'abandi bantu basanzwe bicwa buri gihe bazira utwabo.
Aya arabagabo baraje bashobora guhura n'abantu batemye mipanga bamwe no gupfa bagapfa kandi umuntu aravye agasanga tacyo bari ko barazira iyi ni ngorane ya mbere dukunda guhura nayo
kurugeye n'ibicwa bagiye gukora ibyashyara inyuma y'inkambi akarurira nka mu nkambi nta hantu turangura ibikore ivyo turangura byose tubirangura kibondo cyangwa igasuru rero iyo tugiye dufashe nk'igare tugiye nk'ukurangura cyangwa tukorora nk'ipigipigi mu nzira baraduteka abajyambazi bakatugirira nayo bakadusaka ndetse no kutwica bakatwica tubimye amahera cyangwa iyo basatse bagasanga nta mahera dufite bakatwica n'ibyashyara turaturosa byose bagace batwara tukace dutaho konyene baramaze kunwara n'ipigipigi bivaye n'impamvu kanaka duhuye n'abantu ntamenya nguye mu mutego baranwara ipigipigi barankubita ndatashye tana cyo ntwaye na kimwe
bavuze yuko hagera igihe igipolisi gikora isakwa ry'abagizi ba nabi mu nkambi ariko gihangayishije impunzi nuko afatwa n'abatagirizwa cyo cyose bigatuma batwarwa gufungwa mu gasho bigatera umutekano muke mu nkambi
ingorane igira kabiri ni ijyanye n'uko abapolisi bashobora kuza gufata abantu ugasanga hari umuntu yakoze ikibi bagaca bafata n'abo atacyo bagira bakagenda mu rugo n'ubwo rufato atacyo bariko barazira tamata ubuzima banje kuba ngo barayuko abo bantu kuko byo bari byo nuko atari byo zizo ngo nyamukuru mukuru dukunda guhura nazo kuko kuba turi mu ndo twari impunzi ntawe uvuga ati reka ndonko ubwidegembye bukwiye mugaze n'ingwane dukunda guhura nazo twavuga ati aha twari dukeneye koroherezwa ariko iyo ngorane kubera iratubangamiye ngaha mu nkambi
basabye yuko igipolisi cyokorera cyane nyuma y'inkambi kubera abagizi ba nabi hanini ariyo bari kandi bakunze gutega abantu mu nzira
kuvuga niyo hafashwe abantu kenabo iyo bishyitse bagafatwa igipolisi ntikibakorera ko kugira ngo n'undi asigaye cyangwa yarafite ako gatima ngo atinye arafungwa iminsi ibiri cyangwa itatu yatanga amahera akamurekura akitahira nta byari ngombwa yuko bagira iki yuko bafata hanyuma amategeko agakora none nta kintu nka kimwe twigara tubona abapolisi badufashe ahubwo nyine ikintu nyamukuru UN yari kuri kuraba nimba ihindura abapolisi igahindura abapolisi kuko twe turabye umutekano wacu guhungabana kare kare bivanye n'abapolisi bari bakorera ngaho
umuvugirizi w'igipolisi muri komine Kibondo bwana Jamari Makabingo mu nama aheruka kuba hagati y'impunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta yavuze yuko kanini yabicwa ari abacuruzi bakira mu nzira zitemewe n'amategeko mu mashyamba aho igipolisi kitagera kandi ngo abicwa n'abadandaza abacuruzi bitemewe n'amategeko bituma bacira mu nzira zitazwi
tukio hili lisiturudishe nyuma kwenye azima yetu
ntihagire ikizodusubiza inyuma igipolisi kibandanya gucungira umutekano nk'uko bigenewe ariko ingorane zose ziri mu bacuruzi baca mu nzira zo mu mashyamba sinzi igituma hari ibarabara ryemerewe n'amategeko ntibakunda kuricamo kandi ariryo rifise amahoro rikaba ricungerewe n'igipolisi kugira ntihabeho ingorane nk'izo dusaba yuko bocira mu nzira zicamo abantu bose
mu bitigiri bitangwa n'igipolisi muri komine Kibondo muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'umwe haramaze kuburirwa irengero impunzi zirenga cumi na babiri n'abatanzaniya bane bajya gucuruza mu nkambi ya Nduta kuva mu nkambi ya Nduta iri mu ntara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania James Jovini kubw'ijwi rya Amerika
Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda yatangaje ko umunya-Uganda Fred Lumbuye wari utuye muri Turukiya yatawe muri yombi bisabwe na leta ya Uganda Fred Lumbuye ni impirimbanyi yashyiraga mu majwi leta ya Perezida Museveni ikoresheje imbuga nkoranyambaga polisi ya Uganda ivuga ko ariwe wanditse mu kwezi gushize ko Perezida Museveni yapfuye Perezida Museveni yasabye inzego zishinzwe umutekano gushaka abandika amakuru y'ibinyoma no kumenya impamvu bayandika leta ya Uganda yasabye Turukiya kumwe hereza umuvugizi wa polisi ya Uganda Fred Enanga yatangaje kuri uyu wa mbere mu gitondo ko Lumbuye ataragezwe mu maboko ya polisi
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice birindwi
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Burundi mu mpera z'ukwezi kwa munani kuva ku itariki ya 26 kugeza ku 28 Bujumbura hazabera imurikagurishwa ry'ibicuruzwa bikorerwa mu Burundi made in Burundi. Abashoramari b'abanyagihugu barasaba leta kuborohereza kugira ngo bashobore gukomeza guhanga imirimo. Pierre Claver niyo nkuru.
Ubushikiranganje bw'ikigega cha leta buvuga ko igisata c'amahinguriro giterera ibice biri munsi ya 5% ku mwaka mu butunzi bw'igihugu. Olivier Suguru atwara urunani ruhuza abafise amahinguriro yemeza ko ubwo rugero atari ruto agereranije naho batanguriye gukorera hamwe. Abo bagwiza tunga bariko barategura ihayanishwa ry'ibikorerwa mu Burundi made in Burundi y'iminsi 3 rezo mu mpera zo ku kwezi k'8 kuva itariki 26 gushika itariki 28. Mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru i Bujumbura mu gutanguza ibikorwa by'iryo hayanishwa, Olivier Suguru aserukira abafise amahinguriro arashima ko leta imaze kwerekana twigoro tugaragaza ko gitaho ico gisata.
Twashaka gushimira cyane leta y'u Burundi cyane cyane ibanki ya Repubulika y'igihugu iyo yashoboye gushiraho igisata gishobora gutanga amakredit badasabye inyungu z'umurengera yo gushobora guteza imbere ibisata by'amahinguriro cyangwa n'ibisata by'ubutunzi. Ni ukugira ngo dushobore kugira amahinguriro afise inguvu nyinshi dushobora kongereza umwimbu tukaronka umwimbu usigara mu gihugu n'umwimbu dushobora gushora hanze kugira amafaranga y'agaciro ashobore kuboneka. Ejo tuzaba dufise umuyaga nkuba mwinshi gusumba turavye amaproje y'umuyaga nkuba ariko arubakwa ndetse ari ingomero zishika 5 ziziko zirubakwa zishobora gutanga umuyaga nkuba mwinshi.
Abo bagwiza tunga bahamagarira leta kuborohereza cyane cyane mu gukuraho amakori n'amatagisi ku bikoresho bakoresha mu mahinguriro yabo ico bita exoneration mu gifaransa kugira ngo bateze imbere igihugu.
Ibintu twa turahingura bishobora kuronka akanuvera kugira bishobore kuja ku masoko muzamakungu ya karere k'ibihugu bya yase cyo kimwe no mu karere ka Afrika cyane cyane yuko ari isoko rusangi ku bibazo byerekeye amafaranga y'agaciro kiracariho mugabo turabona neza yuko mu minsi ya vuba kizoye bagitora inyishu. Ibyo amakoperative akora bimwe twita matière première ari byo dukenera mu guhingura tukadukoreye mu byo twita repudifini kubera ya makoperative abaye menshi agashobora kuwiza umwimbu bituma ugwaruka tutari rukeshwa kuronka akazi natwe umwimbu wiyongereye tukabana dutanga akazi twongereza akazi mu mahinguriro dusanzwe dufise.
Aha abagwanya ibiturire babona ko ico gisata cyo gutanga uturusho mu gukuraho amakori n'amatagisi kirimo igifungo n'ibiturire byinshi. Gabriel Fitiri atwara ishami Oricom rigwanya ibiturire yabwiye Ijwi ry'Amerika kw'abatanga ubwo burusho baca bikika mu kiza.
Bije ya leta bavuga yuko ku mwaka kizira kurenza uburusho bw'imiliyari 18 mugabo bagaca batanga hagati y'imiliyaridi ijana n'amajana abiri ku mwaka ariko ababikora ntibabibazwe ntibabihanigwe. Twebwe tubona ko ibintu by'ibiturire n'ubusuma ari byo biri imbere cyane mugabo bo bavuga yuko batanze akazi baravye mu mpapuro mugabo ugiye kuraba ku rubuga uno munsi urugero rw'abashomeri mwa kino gihugu cacu ruri hagati ya 35 na 68% kwijana ibitarigera bibaho kuva Burundi bwitwa Burundi mwa kino gihugu cacu.
Abafise amahinguriro mu Burundi batangaje ko nabo nyene biyemeje gufasha leta kugwanya ibiturire. Iri hanishwa riri ko rirategurwa rizoba rigira 4 mu myaka 4 ikurikirana. Pierre Claveni Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Ano dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro wafashije kuyabagezaho. Mbashimiye mwese kuba mukurikira radio Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mukomeze kugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiye Imana.
Bifurisha mahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba.